Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 17 ukwezi kwa kane mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Iminsi 10 irarangiye, abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi batanguye kugariza ivyigwa. Utwigo twabaye imbere yuko abanyeshuri bashira mu ngiro ngingo bari batangaje yo gutangura kugariza ivyigwa twabaye imfagusa. Gushika uyu munsi nta kizero kari ko abanyeshuri bazosubira ku mirimo yabo vuba, kandi nta n'ikimenyetso na kimwe kihari cerekana ko leta y'u Burundi izosubira kwihweza ingingo yafashe yo guhindura gafashanyo abanyeshuri bahora baronka bita bourse kagahinduka ingurane abanyeshuri bazosubira bakariha barangije amashuri. Hari n'amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Agence Net Presse ku igenekezo rya 15 cyo kwezi kwa kane avuga ko muri iki gihe hari abanyeshuri indwi bapfunzwe. Mbega ikintu cyo tuma leta y'u Burundi n'abanyeshuri batora umuti w'ico kibazo cha bourse hamwe n'ico kibazo cingurane n'ikihe. Uruhombo ruhari ku mpande zose muri iki gihe, abanyeshuri bose batitaba umurimo bajejwe, kandi muri iki gihe n'abigisha batari kuratanga inyigisho, Uburundi bwejo bukeneye gutoregwa inyishu gute. Kuri ibi bibazo byose twatumiye Professeur Libera Ntibashira kandi igisha muri Université Libre de Bruxelles. Amulioneza Mushana et Libera Ntibashira kandi. Mwiriwe neza, turi kumwe kandi na Dr. Aloise Misago akaba ari doyen wa ISCO. Mwiriwe neza Mushana et Aloise Misago.
Mwiriwe neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Mwiriwe neza, turi kumwe kandi na Richard Chiramunda umukuru wa Radio Bujumbura Internationale. Mwiriwe neza Richard.
Turabaramukije kandi turamukije n'abari Bujumbura.
Murakomeye?
Yego turaho.
Reka rero tutabatishije akanya dutangure kuri wowe Libera Ntibashira kandi. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bagiye gukwiza iminsi 10 baratanguye kugaragariza ivyigwa vyongeye nta kimenyetso kihari ko leta y'u Burundi izosubira ku ngingo yafashe. Mbega ku bwanyu umuti ni uyu majambo make
cyane cyo cyumuje kwibutsa no ze ikibazo cha cuko agafashanyo baha abanyeshuri kabi binisi ya Amerika iba umushinga na FRD uwe twari kumwe mu mwaka wa 1986 uribuka neza ko president Bagaza yafashe ingingo nk'iyo, ariko urabizi ko twa biri hasi rimwe turavyanga. Umwaka ukurikira twaragize imana buryo yaraza ku butegetsi iyo ngingo irafutwa. Mu nyuma ntibyasiba kugaruka mu 2014 perezida Nkurunziza wenyine yashize ku itegeko rivuga yuko agafashanyo gahabwa abanyeshuri gahinduka. Icyo gihe bavuga yuko bagatanga bisunze amanota abanyeshuri baronse bari bagize imigwi itatu. Abanyeshuri bafize baviriye hasi rimwe, abavyeyi abarundi bose bari ya miryongingo iyo ngingo Petero Nkurunziza yarayikuyeho. Amaze gutorwa mu 2015 ndiko yatowe, icyo ni kindi kibazo yagarutse kuri iyo ngingo uye yagize deni akafashanyo kwa bahora baronka. Abenshi rero abarundi benshi bavuga iki kibazo basomye itegeko Nkurunziza yashyize ku mukono. Iryo tegeko rirekana neza ubisomye yuko umwana wa nyarucari umwana w'umukene atazorengana ruzeye ico bita bakaroria imyaka itatu ya mbere agize imana kahashika, kuko ingingo zose zafashwe uhereye kuri ecole fondamentale. Kuko nje dafise ngira tuja kugaruka ko icegeranyo c'amanota abanyeshuri baronse muri konkuru ya mbere y'abahejeje ecole fondamentale ndafise amazina detaye kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma. Nafashe ufashe abana ba mbere bashika ijana 81 ku ijana n'abana bo muri Meride Bujumbura, nta ntara n'imwe yindi irenze abana batatu. nukufuga yuko abana baje muri bagiye muri poste fondamentale benshi nabana bibujumbura mashuri azwi na za Gitega nahandi sabana baranyarushaje murumva yuko rero akarenganyo kava hasi ubize imana yakazoshika akinja muri kaminuza iryo tegeko ivuga yuko no fata article 28 rivuga yuko kwa ta mwana numwe azogira master atishuye amahera yose yafashe yidongyo denya yazo yafashe yiga igice cy'ambere cy'amashuri mbira ufasha abana b'abarundi abashoboye kuriha ideni y'imyaka zo bafashe imyaka 3 baheje amashuri ni bangahe
yego me ikibazo nabajije reka turakigarukako mu kanya nashaka mpe n'ijambo doya misigaro nawe nyene agira cyavuze ico kibazo turakigarukako kuko washizemo ikindi kibazo cerekana ko abana bo mu muji ari wo uzosanga bafise akarusho barusha abandi
cyo gusa yategeko navuga narisomye neza nagira mbwire abari ko batwumvira barabe itegeko article 17 na 18 na 19 rirekana neza yuko aganuze iryo deni rizoronga abana bambiri baciye ubwenge tukaba tuzi yuko hariho ecole d'excellence amashuri y'akarorero baheruka kugurura ayo mashuri nayo ajamwo umwana wa mbere n'uwa kabiri mu ishuri
ikibazo nabaje docteur Libera turakigaruka ko reka docteur Aloise Misago agira ico avuze ku byo mushikirije cyane cyane ko hariho abanyeshuri bo mu muji ari bo kenshi na kenshi bazo bafise akarusha rusha abandi banyeshuri bava mu zindi ntara z'u Burundi eka nizo article zose muvuze mushya na Aloise Misago jambo rigwa
yego namwumvirije ariko hari ibintu bimwe ngira ngo yagiye avanga nivyo muri decret baravuga yuko hari habana bazi ubwenge kurusha abandi bazoshobora kuronka bourse ariko abandi nabo bose atanumwe avuyemo azoshobora gusaba prêt bourse kandi uravye ni systeme twahoramo ya bourse usanga harimwo karenganyo kuko ku banyeshure bashika 14,000 biga muri kaminuza y'u Burundi teranije nabiga mu makaminuza yigenga bose baraba 40,000 ariko muri abo bose 13,000 gusa nibo baronka bourse abandi nabo ntayo baronka none muri abo baronka bourse hariho abari bafise uburenganzira bwo kuba muri interna batarenga 3,000 gusa urumva rero kuri abo bana bose binjira muri kaminuza bakeyi gusa nibo bovuga yuko bafise avantage ya bourse ariko ubu naho i pre bourse izoba generalize ku banyeshure bose ahubwo je novuga yuko i pre bourse ayije kurenganura umwana wa rukoti atahora afise access kuri bourse hanyuma ikindi naco tutokwibagira n'ibintu bibiri isa mbere nuko mu karere no muri Afrika u Burundi ngira ngo nibwo bwari busigari bwonyene butanga bourse uko yatanga ubuye abandi bose baramaze kubivamwo haba muri Tanzania muri Kenya mu Buganda cyangwa mu Rwanda ubu uye hasigaye hari pre bourse
egome
idefe mu bisanzwe ntibari kuko abanyeshuri ntibogira ko ntuze greve kuko ikintu gihambaye ni ordonnance d'application ahubwo abanyeshure bari kuguma ku kivi bakavuga bati reka tufashe turabe yuko muri ordonnance d'application hoja mwingingo zo dufasha kurusha
ego reka mwavuze ukuntu mu bihugu bibanye byifashe cyane cyane bihugu byo muri wa muryango mu buseruko bwa Afrika icyo kibazo turakigaruka ko turabe ingene byagenze igihe iyo ngingo yafatwa ariko nashaka ampe n'ijambo Richard Kiramunda akaba nawe nyine akurikirana cyane gose icyo kibazo c'uruhagararo hari hagati ya leta y'u Burundi n'abanyeshuri mbega Richard hamwe bwe icyo kibazo mu kibona gute mu kanya gato
Ego icho kibazo kiratangaje cyane gose kubona kigiteye uruhagarara cyane ibujumbura kuko kugira bimere gucyo twumve uko ari abanyeshuri bafashwe bagararije bari kubagira magreve abandi nabo bashitse mu mpimba birerekana yuko hariho akantu gahazwe kariko karategurwa inyuma y'ivyo bintu mugabe ivyo nibaza ko tuza kubigaruka ko ico nashaka kuvuga nuko umuhisi nyakubahwa bakaza Jean Baptiste yarongoye Burundi mu igihe yashinga iyo decret kugira bagerageze kushinga Prebours yari umuntu yabona kure cyane n'umuntu yarafise vision nationale iyo batabisubiza inyuma muri 87 uno munsi icyo kibazo ntacyari kuba gihari kuko n'umuntu yabona yuko yabona gutwara Burundi agashaka kubutwara nkuko ahandi hose kwishiba butwara akabona yuko yoshira ku murongo Burundi n'ibindi bihugu byose biteye imbere hama yongorane ikahava umushinga ntahe misako yavuze ati Burundi niho nico gihugu cyonyene cyara gisigaye gitanga iyo Prebours na kare yongeye ko aravuga yuko ahubwo niyo Prebours yahora ironka niyo bourse yahora ironka abantu bake cyane bose ni ukuvuga yuko bari bakwiriye ahubwo kwiga ingene iyo Prebours yoshigwa ko ahubwo n'ingene bazoyisubiza bigatuma leta n'abajejweza kaminuza biga na cyane cyane nabo batanga iyo Prebours biga ingene bazoyisubiza kwisubiza gute ni kwisubiza mu gihe abo banyeshuri bajeje kaminuza baronsa akazi bakaza barakura kugashahara buhoro buhoro nico cyo tuma abategetsi baca baha n'ingogana n'ingoga abanyeshuri bahejeje akazi kugira babashe kwishura iyo deni rikavaho ni kibazo cyari cyoroshye cyane gushika n'ubu hariho abantu bakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi badategera neza uruhagarara icyo kibazo giteye kuko n'ahandi hose niko bimeze na kare ndasubiyemo yuko icyo kibazo cya bourse ahubwo cyasobanura abanyeshuri gusumba kubashira hamwe
twibutse inshuti mwese ko muri kamara barandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamiranira i Washington DC turi kumwe na Pacific muri Veneza
muri Veneza
muri hehe Pacific
cyo ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
nari se ikibazo n'icyumviro nagire mbaze abatumire kuri ibi bijyanye n'abanyeshuri kuri ibi by'agashaka ka Burundi
mu kanya gato y'inyarusa
nagire rumva ndababaze kuri iki kibazo ingingo leta yafashe yo kwaka akagafashanya bikaba bigezeho mbere n'abanyeshuri bamwe bafatwa bagafungwa mbere bamwe abatwumva yuko bamaze no gushika mu mpimbo haca mbaza rero umwe muri abo oya ati mbega igihe boba barafashe iyo ngingo boba baregereye abanyeshuri bakababaza ku buryo bakababaza bakumva ibyiyumviro byabo bakabikorera haca kandi mbaza akabazo kagira kabere ati mbega uwundi nawe nyene avugira abanyeshuri nkamubaza ati mbega hoho by'ukuri boba baragerageje kumvikanisha impande zose ko dusanzwe tuzi ngaha mu Burundi hari umuhuza yatowe kuzoza arahuza impande ziba zishyamiranye mbega boba baramwituye arabahuza ku buryo impande zokumvikane cyangwa byoba byarananiranye ko ku buryo boba muri iki gihe ko twumva bariko baragira aho bahabutse iki ku buryo boba habuze iki kugira ngo bumvikane mbega amaherezo azoba yahe bigumye guca aya ko byamaze kugira no mu biro kwa Perezida akaba yarabiteye ko igikumu byaba byashitseyo gute byagiyeyo gute byabashikanyeyo gute ko batabigarukanije hagufi ku buryo ntibishike hariya icyo nicyo kibazo nagire ndababaze ku buryo bonye
murakoze Pacific reka ikibazo cya mbere tukibaze Aloise Misago mudwe ku ijambo ku kibazo umushya ntahe Pacific abaji
yego ubwa mbere ikibazo cha Prebours si ikibazo cha itaje gicadukiza murazi yuko muri 2014 harabaye inama rukokoma bita etat general de l'education aho muri iyo nama hari haserukiwe inzego zose hariho n'abasekuru abavyeyi basekuru n'abanyeshure hanyuma muri yo nama abari muri yo bari hweje ukuntu ibintu bimeze ubu nk'ubu uravye ntuzeye budget ya ministere ya enseignement supérieur muri ico gihe ibice 52 kwijana jagenda mu gufasha abanyeshure mu vyindaro no gufungura kuri budget yose ya ministere hanyuma uravye 10% kuri budget yose ya education jacha bigenda mu kurihira indaro no gufungurira abanyeshure bo muri kaminuza kubera rero yuko ibitikije abanyeshuri itera bigwira kandi kubera école fondamentale utusanga n'abanyeshure baduga ku bwinshi leta ubwo bushobozi ntabwo yashobora kuronka mu myaka iza no kuvuga systeme ya education yokigwa hasi yose nico gituma rero bavuze bati inyishu kuri ico kibazo ni prebourse
ego leka ikibazo cha kabiri tukibaze
hanyuma rero ibi vyerekeye vyo kuganira n'abanyeshure muri rectorat ndazi yuko na directeur wa régie yarabonanye n'abanyeshure incuro zitari nke arabonana n'abaderege ariko ivyabaye amaswa dusumira nuko hari abaderege bakeyi baciye basinyira abandi banyeshure batari no muri iyo nama iryo kete rero n'amasinyature atariyo abari yagenda ku mukuru w'igihugu abafashwe rero uko ndavyumva nuko
icyo kibazo cy'abafashwe turakigaruka ko mu shyirahe misago
basishya amasinyature
icyo kibazo turakigaruka ko
kubera yuko banditse bagira ntuza amareklamasyon
icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba n'umushyirahe libera ntibashira kandi agire icyo avuze ko kibazo cabajijwe na Pacifique ariko ni kibazo kitoroshe ko Libera ntari mu Burundi abaza niba abanyeshure harabaye inama hagati y'abanyeshure kana leta bakashikiriza ico kibazo umuhuza mu kane gatoyi mushya na Libera
wi na ho ntari Burundi ndabikurikirana cyane gose ndazi ba byose n'icuno menyesha no guko cyambi cyoco abanyeshure ntakosa narimwe bagize bavyifashemo neza cane naye mbona yakaje gukura keza barerekanye yuko Uburundi bufise kazonza yaba atari abategetsi bariko baravyonona muti kubera iki abanyeshuri baritoreye abarepresenta ivyo biri kuri n'amategeko agenga kaminuza na NS abo baserukira nibo bajejwe kuyaga n'abategetsi ingorane abanyeshuri bafise nuze abatwara nuze kaminuza abanyeshuri baserukira abandi batowe baba bari babizi barabanze gufata rero kubapfunga kubera ngo bandikiye umukuru w'igihugu hanyuma akavuga ko Burundi buri muri demokarasi ico umuntu wo kwibaza ibyarizo
ariko umushanahe misago avuze ko aba abapfunzwe arabatanze canke basinye ku ruhande rw'abandi
ibyo sivyo cyo nikinyoma ndabyeshu takibeshuje arapfunzwe n'abaderege nuzeye hariho abitavye ubutungane bane umwe nibagiye mu mpimba batatu nta numwe aziyo bari jewe ubwanje naravuye hasi ndarondeza ndabaza abo nshobora bose nta numwe azi iyo bari ica kabiri abaderege umunani batowe barirukanywe umwaka wose kubera bandikira umukuru w'igihugu kwandikira umukuru w'igihugu ngo nikosa ariko twibutse yuko abo bategetsi bose bariho no munsi bace muri kaminuza bamwe baraserukiye abandi kandi turazi neza ko nabo nyine banditse amakete basabira banafisitiye uburenganzira mugambi bapfunzwe ariko ikibazo cya Pacifique ni ikibazo cyiza cyane rwose kuko mu Kirundi turabizi twese yuko y'abantu batase hari abaje hagati muribuka nuko ubutegetsi buriho bwavuye yarusha bwaciye mu biganiro singwano batsinze uno munsi rero muri kaminuza bari bakwiye kwicara hamwe no kuvuga abategeye abatwara kaminuza n'abandi n'abaseruke abanyeshuri mugabo kuri ibyo bishoboke leta niteza gukoresha igikenye ngo ifate itere ubwoba abanyeshuri mu bapfungwe abandi bazimangane harabandi bari bibirwa baratwara aho naho bizoshika ahubwo bituma abanyeshuri nabo baca bakara kuko muri demokrasi batubwira yuko ari demokrasi mu Burundi demokrasi sino vyita ko ari l'art de la terreur de l'usage de la force ndavuze mu gifaransa demokrasi no kuyaga bashira hamwe ico niyo ngo ngomba guhereza
kuyaga ni ikintu cyiza cyane gose
ariko rero ni leta n'abatwara kaminuza bategerezwa kwerekana umutima w'ukuyaga
n'ibita
mu gifaransa
ndabona akanya ari gato
ndabasabe konfiyansi igaruka hagati y'abanyeshuri na cyane cyane abo babaserukira ko bateza kurekugwa abo bapfunzwe bateza kurekugwa hanyuma ibyo nizo bizotuma ndayene yakaho gutera kama abanyeshuri mu gihe bo rekura babafunzwe mu gihe babazimiye boboneka mu gihe babirukanye bo busubizwa mu ishuri ibyo bizotuma ya konfiyansi igaruka ibiganiro bikaba icyo kibazo twese tukagitorera umuti kuko ni kibazo kirabarundi bose ngira
ndaje kumakanya ndakwa kanya mu nyuma reka muze murampa inyishungu fingu fingabona muri ego ko turi batatu reka duhe ijambo Richard Kiramunda nawe nyine agira icavuze ku byashikijwe na Pacifique abaza ati amaherezo nayahe ibintu byabandanya bimeze uko bimeze
ego jewe icyo nashaka kuvuga ni ko iyo umuntu ariko arategura greve hariho amategeko abanza kwisunga iyo umuntu yandikiye ikete umuntu wari we wese hariho ibintu abwirizwa gukorikirana kugira akagira akavyandika mu neza kugira ntaza kurikiranwe mu nyuma yashize ko umukono hama kugira hagere aho ibyo bibazo bijanwe muri sentare bikaja muri penale abantu bagapfungwa nuko hariho amakosa yagizwe ayo makosa yagizwe nibyo namye mvuga mu ntango ntabashije kubandanya kuko twatukije mu ntango amarara kugira habe amakosa nkayo nuko habaye manipulation ivuye hanze na cyane cyane bica biboneka yuko habaye manipulation politique kuki manipulation politique ikibazo umuntu
kibaza ibyo bintu
none ko kwico kibazo
cyane
muri 2014
n'ere
iki gitangwe gutera ingorane uno mose
muravuze ikintu cha manipulation politique ibyo murabifitiye vyemezo
umuntu agize aravye hijya no hino ingene ivyo bintu biriko birakogwa ukaraba ingene bande babashigikira na bande batabashigikira ukaraba n'umwaka byatanguriye kwiga igihe cy'amaeta generale de l'education mu 2014 ukabona yuko icyo kibazo gitanguye gutera induru ubu ucubona neza na neza yuko hariho manipulation quelque part kuko kandi nicyerekana yuko iyo manipulation ihari nuko batigeze bitura nkuko Pacifique yabivuze batigeze bitura umuhuza nta biganiro ubona umengo bashaka kujya gukoresha ingufu kugira baronke ibintu ku ngufu nivyo bimaze imisi vyeze mu gihugu cyacu kuko bavuga bati ibintu byose ni ukugerageza gucisha mu ngufu ivyo nivyo byemezo vyerekana yuko hariho manipulation ugasanga rero ikintu cya mbere umuntu abwirizwa gukora abwira twe twamatsiko turabisemerera tubibwira abantu bose ni uko abanyepolitike boza barahagarika kuza barajya mu bibazo by'abakiri bato by'abasore by'abanyeshuri kuko byama byisubiza inyuma indero yabo bakama aribo bajyanwa mu busho abo bakokeje ayo magreve abo bakokeje iyo ntambara ugasanga bobo bimereye neza mu mashano y'iwabo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sekuture mwiriwe neza. Sekuture muratumva?
Yego ndabumva cyane.
Yego murafite ikibazo murafite muri hehe?
Ndafite ibibazo n'intererano.
Muri hehe?
Ndi mu ntara ya Bururi.
Mu ntara ya Bururi munyarutse ikibazo icyumviro?
Ikibazo cya mbere nagomba kubaza uwo muntu mu mutumire numvise yasomye iyo article abanyeshuri ko bariyamiriza. Nagomba ndamubaze avuge atubwire nk'ingingo kanaka zikuru zikura abanyeshuri bariyamiriza. Kuko hari ingingo imwe yavuze gusa ngo yotuma batazoja muri master kubera batatu bararunga uburyo bwo kuyariha amafaranga batwa babaguranye mukati ari ingingo numvise yuko umunyeshuri amutsayobewe rimwe hanyuma atoba bataye ubwo burenganzira bwo kuronka iyo playbook kandi batazosubira kuyironka naho yomenya umwaka uzobukurikira bojye yo atikire na sonye mukati cyo n'icyo numvise se bikari byo nimba yarayisomye araza kuduha umucyo hanyuma intererano nayo ku banyeshuri tubabwira yuko urugamba rukomeye natwe twararwanye twaraciye kandi n'abari imbere yacu bararwanye kandi abagi barwana bose twagiye gutsinda kuko tuba turiko duharanira uburenganzira bwacu rero nibareke gucanamwo bamwe umengo ntibibaraba kuko iyo ngingo izo aplike ku munyeshuri we wese batarazi mugambwe batarazi n'iyapfa noneho nibagume hamwe badefend entere imwe gusa hanyuma abantu banura leta bavuga ngo ni igihugu cy'urundi cyonyine kiri gitanga buruse ngahandi hose batanga pre buruse nibareke gufatira kuri buruse igihugu cy'urundi kirimo abantu byinshi rwose byinshi rero nibwo tuvuga ngo buruse ngahandi dushyira kuri nemenivo n'ibindi bihugu niyo bafuta buruse ntisigura ko urundi buzoca bungana n'u Rwanda kuri nivo ekonomike nibashyire Burundi kuri meme nivo ekonomika y'ibindi bihugu hanyuma nicyo gihe bazagomba gusuprima buruse nta munyeshuri wanyarucira azovuga ngo ndafise ubwoba bwo kwiga kaminuza kuko azabafise amikoro
bigome urakoze
make iyo niyo ntererano
yanje urakoze se ko turereka duhe ijambo Libera ntibashaka kandi kuri icyo kibazo cya mbere
turavuze neza cyane mugahe imbere y'uko ndamwishura nagira mbere ishare yuko ibyo bya manipulation politique n'abanyeshuri barabihakanye genaciye muri kaminuza sekuturaje kuyivuga abanyeshuri bose bahaciye iyo ngingo barayanse nta manipulation politique icyo gihe muri 1986 yariho muri 2014 nta manipulation politique yariho novuga yuko abo bose mbere bariko barafata izo ngingo iyo batitaba ako kadeni je ubwanje iyo tari iyo deni iyo ako gafashanyo simba dicondo uno munsi nabo ariko barafata antu z'izo ngingo bose ndabazi benshi nti baba barashitse aho bashitse ntibibagire rero aho baciye ngo bibagire kazoza ku Burundi sekuture rero iyi ntuzeye iyo tegeko ririmo ibintu byinshi cyane umuntu aziyoheje ikintu gikuru nuko ubwa mbere bwobwo uzoba yaronsa gafashanye ari muri cycle yarigeze kukaronka nashobora kukaronka ideni mvuga ideni ndi kuvuga ideni ko ndihenze donc uzoba yafashe ideni ari yagize noze cycle ntazo fata irindi deni pour iyo cycle uduye nivyo ntazoronka ideni cyane cyane noze yari yabivuze Aloise Misigaro do Duane Dorisco iyo tegeko rirenganye ndosa kanya no kwandika neza nkamwereka yuko umwana abanyarucari atazosubira kwiga ngo ashobore guheza kaminuza ngo agire na doktora
yego mereka tuzi turagira kanya gatoyi cyane rwose tuhe n'ijambo
ariko gatoyi reka kunjaniranya kuko hariho byinshi byavuzwe urumva ni babiri bavugira ubutegetsi bwa leta jende umwe niko ngwanira kazoza ku Burundi kandi cicaho yayivuze ndiko vugira abantu bashika barenga 140 n'abazovuka bose nuko mba rero umwanya ukwiye kuko bobo ni babiri jende umwe kandi ivyo
umwe wese avuga kanya gato n'ibyo byiza ku radio
ariko bavuzwe cha karere na Afrika ntuze sekretari yabiciye ko Loto de croissance mu Burundi uno munsi ni munsi ya 0.5% fata ibihugu byo mu karere ka Afrika loto de croissance ça varie entre 5 et 8 no kuvuga rero abarundi barakenye cyane ukuntu ego baravuga yuko inzara atayiriho mu Burundi kwizarira mu Rwanda mugabanza ryo barapfa ego baravuga yuko ubutungane buriho mugabanza ryo barapfungwa hanagomba kwishura ishara yuko atabutungane buriho mu Burundi ego baravuga yuko hari amahoro ku isi mu Burundi ku 99% kwijana ariko abantu barigwa baratogubiziga niki byose hari bivugwa ishara ni n'abarundi n'amakungu arabibona ibiriko bira mu Burundi nta mwizero numwe w'ubutungane abanyeshuri ashaka kwizigira kubyerekeye ya karere ntuze ni nabivuze ntidushobora gufata uburundi ngo tufate nka Kenya canke ububirigi kuko nkahajewe ahandi mu bubirigi risharariye umwana atangura gukora job atafite imyaka 16 ni ukuvuga yuko ayinjira kaminuza afite amahera we yiwe ashobora kwirihira amashuri none ko mu Burundi umwana aheje kaminuza aca ari igishomeri ubwo izima ndakayiheza bazokwishura amahera bayakuye hehe kubera iki dufata urwaruka kaza ku Burundi tukabashira umugozi mwizosi w'ideni bazoriha ubuzima bwabo bwose bakuru babo bari bafata ingingo abana babo babarungitse mu Bushinwa babarungitse muri Yende babarungitse muri Maroc muri Algeria n'ahandi
ijambo nacira munda mushanahe
ego bakubwira bakiga ku mahera y'imfashanyo y'ivyo bihugu
ego mushanahe munda
renganyo nikose ndashigikiye se kuture abanyeshuri babire hasi rimwe bigwanire twarabagwaniye barashe konka mu myaka 30 kubera twagwanye Frederic twari kumwe hariho mu myaka 30 ababandanije baronka ako gafashanya bigire hasi rimwe rero bigwanire n'abarumuna babo
moshe nakira munda namwe kuri cimviro ni kibazo cyashikijwe na sekuture mu kanya gatoyi kandi imbere ko ndaguha ijambo ariko nashaka mbwire libera amafaranga abanyeshuri baronka ariko arakora tujya mwavuze ko ari utujobe z'amafaranga ashobora kuriha kaminuza sinzi ko kaminuza zo mu Bubiligi zoba zizimbutse mugabo he wacu umwana akora jobe ntashobora kuriha amashuri ya kaminuza reka duhe ijambo rero ciramunda kuri ico cimviro kandi ikibazo ca sekuture
go imbere yuko mvuga nishura ku kibazo ca sekuture nagira mbire ikintu kimwe libera jiwe simvugira leta y'u Burundi namba leta y'u Burundi rafisa bayivugira jewe nshikiriza icyumviro canje kandi ndibaza yuko atosubira kuza aravuga ayo majambo kuvyerekeye ivyumviro vyanje yuko no bashigikiye leta y'u Burundi kuvyerekeye rero ivyo sekuture yavuze ari mu muri linye mu mugwi w'abarundi badashaka yuko ibintu bihinduka ifo amakaminuza yose cyangwa amasosiyete yose hama hariho evolution hariho abantu benshi b'abarundi barafise ukuntu bashaka kuguma muri conservatisme yo kwama bari muri vya bindi nyene bagakundana cyane cyane gose kwama bari ko bararonka ibintu vya gusa ivyo bintu vya pre-bourse ako kadene nabivuze ikibazo ningene boyishura ikindi kibazo nacyo gikomeye sekuture nkumbure wewe atabona nuko mu mashuri ivyo leta ifitiye droit yo guha abana b'igihugu ni primaire na secondaire mu bindi bihugu byose kaminuza uririhira udashoboye nayo kuyiriha abavyeyi baba badashoboye kuyiriha uca uja mu vyerekeye ama structure sociale bakaguha ubushobozi nawe bwo kwiga kubera nkumbure wivuze wamenyesheje yuko uri nyarushari udashobora kuriha ahandi hose nk'ivyo Libera yavuze ngo na majobe tijya uba watanguye ufite imyaka 16 ngaha agupermeta kuriha kaminuza sivyo na gatoyi kuko ubwo bujobe bagira utwo duhera baronka baduhereza mu mpuzo no tuvakanse no kwigurira utuntu duto duto n'amahera makeye cyane ni 1,100 vy'amahero baronka mu mavakanse nk'ivyo kunda ko yirishira amashuri rero je nagira mvuge icyo nishura kuri sekuture nuko abarundi bamwe babwirizwa kuva muri izo conservatisme zo kwama baronka ama privilege y'imyaka n'imyaka kuko urabona ko muri kaminuza iwacu hariho abantu usanga bamaze imyaka 10 ariyo bari bahindura ama faculty biberaho barabigiza akaza ahubwo kwama bari muri
kaminuza
ivyo pre-bourse ituma abantu baba responsable bakazokwiga
kabazi cyo bari kora. Imbere ko tuja kwa Jure anashaka ndamuhira ijambo umushanahe Aloise Misago nawe nyene agira ica bivuze.
Yego nashaka manje ntanga umuco ku kibazo kimwe cerekeye pre-bourse Sekuto yavuze ati umunyeshuri yeshuwe azoca ataha burundu ntazosubira kuyonga sivyo muri decret article ya 30 iravuga neza yuko 30, 31 na 32 iravuga yuko umunyeshuri nivyo atamenya ibibazo bazobanza bahagarike ariko amenye ikibazo azoca asubira kuronka buff kandi ico si gishasha no mu ngingo za buse yari hasanzwe niko byari bimeze iki nacho nashaka gutanga ku muco erega muri kaminuza y'u Burundi abanyeshuri bose bari muri greve abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu babandanya biga abandi bari kubagenda mu mastage n'abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere gusa bahagaritse ibyigwa bisigura yuko hafi 80% y'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi babandanya biga ubwa kabiri abaronka buruse saba muri kaminuza y'u Burundi gusa nawo mu makaminuza yigenga bararonka buruse abo nabo nyene bariko babandanya biga bisigura ko rero yuko abo bana bo mu wa mbere bashobora kuba barahenzwe ubundi bwobwo bobandanije biga hanyuma ibindi nabyo biganiro bikabandanya kuko n'ubundi nk'uko nabivuze mu ntango za ngingo zo gushyira mu ngiro iyi dekre ntizirasohoka nizo zotomora neza ibintu uko bizogenda hanyuma ikindi naco hariho ukwinubana ukwinubana nibaza ko biri muri kamere y'abarundi igihe umuntu avuga ati banyarucani bazosubira kwiga ati nubundi abandi abo bariko bafata ingingo abana babo bari hanze ivyo sivyo na gatoyi twibuke yuko muri u Burundi bwacu abashoboye kwiga bagaheza amashuri bakaronka akazi bari kurushi bisigura yuko nabariya aye abatuvuga ngo ni abana banyarucari bafashwa nabo bashoboye kuronka ubuzi ni ukuvuga rero yuko abo bana batabandanije biga singorane kuri bo gusa singorane kuri nyarucari ku gasozi ni ingorane kandi kuri uwo wese yari asanzwe abafasha na twese twese turimwo ntawo kwikuramwo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jules Jules mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramutsa ndaramutsa nabo batumire
mwiriwe neza muri hehe
ego dibujonga mu Burundi ama nagira bazaka bazo kamwe n'intererano nagomba mbaze umutone za kuri iyo bazo z'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi
nyarutsa cyane gose akanya karagiye
ego me mwabona umutubwira uko ari ngurane bazosubiza nagoma nsabe umuco abo barongoje muri kaminuza y'u Burundi batubwire ingene abo banyeshuri bazaheza bagasubiza izo ngurane babahereza mu gihe tubona ko turangiza izo universite itonkubuzi ama ikibazo cya kabiri nagira mbaze nagira ndamubaze uwoye arongoye fakulite bita ISO nagira ndamubaze ko nkuko bariko baravuga ko bisunga yani makaminuza nyene yitwara nagira ndamubaze ko icyo aba ariko baravuga n'abandi baduwayo mu handi mahadepartema ko abatunganya kuzogira aromizi y'amadiplome kubahejeje umwaka iki gice cya mbere bita bakaloriya muri kaminuza y'u Burundi kuko barahari basohotse nibabona ko bazoronka amadiplome nk'abandi kuko na diplome zo muri secondaire bagira spécificité activité zo kugira aromize de diplome nibyo bibazo bibiri nari mfite
urakoze Jules urakoze
nongera nsaba ko bajya abanyeshuri bapfunze ngo fungurwa hama bakagira ibiganiro n'abarongozi ba kaminuza ibintu bikagenda neza nayo handi
urakoze Jules
tugiye gutanga turabita urakoze ku Burundi butera ufata iyindi ntumbero murakoze
urakoze Jules reka dusabe Aloyse Misago agire ica kusubije ku bibazo mubajije mu kanya gatoyi cyane rwose munsi y'umunota umwe muzabumukoze
ego abanyeshuri bahejeje diplome zabo zarabonetse kandi diplome zashobora kuba falsifiye zabaye komande mu Bwongereza hanyuma fakulte zose ziriko ziratunganya urutonde rw'abanyeshuri bahejeje kugira bashobore kuzironka izerekezo yo gusubiza ingurane naho je nibaza yuko ahubwo hamaze kuboneka ntuze pre-bourse leta nizo cigira inguvu kugira ngo amafaranga yaguranywe abanyeshuri bashobore kuyasubiza izo nguvu rero bazashobora kwishyira mu kurondera ubuzi baheze ubuzi abazaba baheje amashuri yabo
ego mushyana libera ntiba shakandi mu kanya gatoyi cyane gose sinzi ko mufise ico muvuga ku bibazo ni intererano itanzwe na Jules
nuzeye duanye inyishaje gutangana bira ko idafashe kuko nuzeye uno munsi leta iriho yamaze imyaka inga 10 yoba yashoboye kuronka ubuzi bw'abanyeshuri baje kaminuza banganiki ubu rero ukubwira utubwira yuko kubera kukadeni bazoronka abanyeshuri ko leta izocironka ingufu y'ukugira kugira gushaho ibintu bishobora guhakaza abarundi nagira ndamwibutse yuko muri cadre strategique de lutte contre la pauvreté 2 il était question pardon le code d'avivre de France bibaravugamwe neza imigambi leta rifise kwari uko ishobora gutanga uhejeje kaminuza ku bantu kwanyeshuri 10 bajeje kaminuza huboneka umwe aronka kazi ivyo rero nibaza ko bitaranashoboka ubu simbona ingene twihweje itunga ry'igihugu aho rigeze ingene leta izoshobora gufata abanyeshuri dufata muri kaminuza gusa 14 habaheza nk'amajana 6 ku mwaka ingene bazoshobora kuronka akazi k'abantu amajana 6 iyo argument ntifashe na gatoyi ntiduhenda barundi
mukanya arashobora kuza
bazori liha ubuzima bwabo bwose
mukanya turamusabagire icavuze ariko nagomba tubanze duhe ijambo Sylvestre turi kumwe ngaha mwiwe neza Sylvestre
mwiriwe nyakubaho ngo ndivize Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi bugahandura hazi nteruka kuva muri nuze muri Madagascar niyo natembere ubu naje karutse Buganda
yego me murafite ikibazo murafite kimvira mu kanya gatoya cyane gose
ye mu kanya gatoya cyimbura yuko abo bana bo muri neverite bo bafasha kugira ngo bakomeze amashuri kuko niko kazoza ku Burundi bwa geje bundi none niba abura amashuri hanyuma kazoza keje bundi tuzogakura hehe uje nawe kubwiye Frederike nakubwiye uko Burundi kabisa harimo ibibazo byinshi cyane ibyo bibazo biragoye cyane urabona umwana yatsinze ntabona amashuri kandi biri mu Burundi urabona birakomeye cyane harimo ingorane nyinshi nibareka abo bana bicyo bazoba badolisinga leta nshasha ihindura Burundi bushasha kandi mugabo bakaburagwa nabo basekuru babo nabo base babo nabo base babo barondera ukuri bareke guharira bareke gushinga ibidashoboka iyo bari mu biganiro ugasanga bafite ibidashoboka niyanzikizi ibibondo byabo niyanzikizi ibibondo byacu byose bikaba biri ha ibyo batazi bizo tikabyishura ibyo batabonye
ego me
barondera ukuri ibintu byacu byinge kandi bigende neza mu mahoro bafate amashuri meza bamenye ubwenge hanyuma ibyo bundi hagira Burundi bushaje kuko urabona Burundi bwacu buri kuburatakara buri kuburaza kure nuko ahaduka
urakoze Sylvestre reka duhe reka duhe ijambo umushe ntaherisha hakira mu nda agira icavuze ku kamu gatewe na Sylvestre avuga ko abarundi bakwiye kurondera ukuri eka bagafasha ibibondo ikakazoza ku Burundi Burundi bwejo kugira ngo Burundi ufate eka ubandanye inzira ibindi bihugu byifashe neza bitera imbere deka
ego icyo cyo nashaka kuvuga ni mbega iyo mfashanyo na mahera angahe na mahera make cyane gose umuntu yahari uyu mengo n'amahero ashika kuri 30 atarenga icyo yarabamariye icyo amaze ayo mahera amariye abanyeshuri kenshi no kugira bayakoreshe muri transporto bagirishe amafotokopi bagire n'utuntu abamarira utuntu dutoyi cyane gose icyo leta n'abajejwe kaminuza bari bakuri kugira hamwe babakuye ko iyo bourse bakayihindura ikaba ideni nuko deja bofata ivyo bintu kahora kabafashamwo ako ka bourse bakacha babishira mu maservice ya za kaminuza bakabitanga kwa gusa bakazana amafotokopieuse abanyeshuri bagashobora kugira amakopi yabo transport bakagarukana ya mabisi yahora abatwara ku ishuri abatwara abakura iyo baba abatwara ku ishuri abakura mu makaminuza abatwara mu yindi kaminuza bakabigarukana bikaba bigashigwa ko byukuri kandi abanyeshuri bakagenda kwa gusa utwo tuntu twose bahora bakoresha bakoresheje iyo buruse bigatuma leta rero igakibihindura muri service bohaye abanyeshuri ikindi naco ndagisubiramo nuko baronse ideni yo kwiga ahubwo uronse ideni kenshi niyo ugiye muri za banke bakaguha ideni uvayo ukomye amashi kuko uba wahiganwe mu bantu baronka ideni n'abanyeshuri rero b'abarundi bari bakwiriye gushima bagakoma amashi ahubwo ko niyo deni bayironse mugabo ico nguma mpagaze ko ningene izokwishugwa kwishugwa ndavuze nshimitse nifuza yuko abajejwe ico kibazo boshira ko plan yo kwishura iryo deni ari uko uyo munyeshuri aronkejwe akazi bagakura ga percentage gatoyi bakaza barishura iyo deni baronse
kugira iki icyumviro cawe mushanahere ishahara ka libera niba shirakandi agira icyo kivuze ko umunota umwe ka turasaba kandi na Louise Misago nawe nyine agira icyo kivuze ko kuvyerekeye ibintu kaminuza yokoroheza nk'abanyeshuri ego duga kwijambo
nari kunega bigira ishari yuko agafashanyo baronka n'ibihumbi 9 abari muri interna no kuvuga amahera 3 abatari muri interna ntihenze n'ibihumbi 31 no kuvuga amahera 10 gusa urumva namahera make cyane gose ayo oye ngibitarishari yuko abari muri internet barafungurirwa bakaryama ayo 31 niyo bapangamwe bagafungura n'ibindi ayo mahera ni make cyane ahubwo igikwiye no kuraba akugafashanyo abanyeshuri baguma baronka n'ibideni iyo yova jemfisi zindi nzira no kuraba itunga gihugu uburundi ntibukenye bukenye ico no kwita bonne gouvernance uburundi bukenye dufate akarorero amahera anyuruzwa yose yo kwinjira mu gihugu paje yatwagwa n'abantu bato bato les gros poissons akinjira mu gihugu agacaja muri case ijejwe ikibazo c'uburezi mu Burundi uburundi bufise parlementaire bashikije na 18 sinirwa ndinjira mu madeba y'ico bamaze ni iki umurundi wese razi ico bamaze mugabo ntidukeneye uburundi bukeneye aba parlementaire bashikije na
18
ego kandi 30 barakwiye
reka duhijambo na Aloise Bisago
bikenewe bashirikori ntoyi ku bintu biimporte vya lux imiduga myiza ayo ma GSM dernier cri ibintu vy'itabi amaliqueur ako ga pourcentage bo bashize ko kaje muri iyo kese yo gufasha igisata c'indero
ego me Aloise Misago namwe mugira ico muvuze ku vyashikirijwe na Richard ndabona Emmanuel aturindiri umunywa nyuri radio ijwi ry'America mu kanya gatoya cyane gose munsi munota umwe
ego ubwa mbere ndashaka ndabe yuko leta y'u Burundi ataburyo ishise bugu hakazi uwuhejeje wese kera tuciga waheza uzi yuko leta isiguha akazi yuko twari tukiribake ubu ni benshi nico gituma abanyeshuri tubahimiriza kuba abakoresha nabo nyene nibibaze yuko bazoba abakozi ba leta bose ubugira kabiri nivyo libera yavuze yuko Burundi budakenye dufise possibilite nyinshi z'ugutunga n'ugutunganya igihugu cacu aba banyeshuri rero bamaze kuviga bakabyishyiramwo bakaba ba entrepreneur uburundi buzoshobora kogorora bazoheza abahereze akazi abandi n'ubundi benshi uzosanga bakora mu ma secteur privé izo rero biriko biraza buhoro buhoro igihe uri hanze hari ibintu bimwe bidashobora kubona nk'ubu muri api batubwiye neza yuko nko mu mwaka uheze naho twari mu bihe bigoye hariho amashirahamwe arenga igihumbi yatangujwe mu Burundi yagiye kwiyandikisha bisigura rero yuko buke buke n'abarundi bazoshobora kuba entrepreneur bakaba nabo bahejeje bagashobora gutangura ubuzi bwabo bagahereza ubuzi abandi. Akamunotera rero nuko nabo banyeshure bogaruka mu ishure hanyuma amareka amaso yabo bakayagira ari uko bariko baratoza
ikivi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel. Emmanuel mwiriwe neza?
Yiriwe.
Mwiriwe muri hehe?
Keje ndi ngahe Bujumbura.
Murafite ikibazo icyumviro mu kanya gatoye cyane gose.
Ije ni ikibazo mfite nshaka kubaza uwo muntu abuka kwa rongwe gisata kimwe cyo muri isko.
Mhm.
Nazakumaza yuko ingingo bafashe ima yo kwirukana abanyeshuri abandi bakabafunga yuko babonye ari yo bishika yo ke muri cyo kibazo abanyeshuri bafite tanke ko bavuga yuko umuntu kugira azoje muri masteri azobanza kuri ngurane bamuhaye bwa mbere urumva yuko umuntu azoburiye ngurane bazaba moje yamahirwe yo kwiga masteri ahumenga niho nashaka bampa umuco murakoze.
Urakoze Emmanuel, reka tumi jambo Alois Misago mu kanya gatoye cyane rwose. Ikibazo cya Emmanuel cereke cyane cyane iyo ngingo
yego ntuze kiramunda yamaze kukivuga nuko muri kamere k'abarundi hamaze kwinjiramwo ivi gukoresha inguvu. Umunyeshuri avuga ati jewe ico nshaka ni iki utagikoze ndahagarika ivyigwa. Aho rero muri ico gihe ucusanga bigora ingene abantu baganira santa detaye z'igituma bamwe bamwe birukanywe ariko cyane cyane bihagaze ngaho kukudadaza. Ni byiza rero yuko bamwe n'abandi badeburura gatoyi kugira ngo ibyo biganiro bishoboke
mu kanya gatoyi cyane rwose. Kuri ico kibazo cy'abanyeshuri bafunzwe hari amakuru mufise bazorekugwa ryari bapfungiwe iki mu kanya gato?
Ibyo bibazo turabikurikirana cyane cyane nk'ubu uye umwe wese uburongoye igisata wese arakurikirana ibizajejwe. Je ndazi yuko nko muri isuko hari abanyeshuri bari bafashwe ku mvo zitoho z'amatohoza ariko barekuwe ibisigaye navyo birabwa n'ubujejwe security muri kaminuza niwe aheza akabikurikirana ariko ndibaza yuko nabo bose basanze ataco bagirizwa bazo barekura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Marie. Jean-Marie mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo cy'umviro mu kanya gatoya cyane rwose.
Ikibazo nagomba mbaze.
Yego.
Mumbarize umutumire ni Professeur Rivera.
Mhm.
Ari ikintu yavuze cerekeye aba bapfunzwe kumba twaze batubarize muri rya rwandiko banditse kinone kubera iki bashyizemo mapo gasanga y'abandi basinyiwe batabizi ivyo ubona ko kabiza amategeko harakamaro byo babita igihugu kuri rwaruka rwejo ibyo habaze twashigikira amakosa kumuntu musinyiye PO hagusigisha ku numero de telefone dusanga ari ngorane iyo tukazoka amatuvyamamu rwaruka baturere neza muri kazoza kejo. Murakoze
Jean-Marie Moshi na Elibera zashira kandi dukoje mu kanya gato cyane rwose
ikosa ryarabaye. Nibaza ko amategeko y'u Burundi arasigura neza ingene procedure igenda si le recteur de l'université du Burundi a serukira la communauté universitaire ategerezwa gutanga kugira deminasi akandika hanyuma abajejwe ubutungane bagaca bishira mu ngiro. Ikosa rininiya rero je ndarishira cyane cyane ku barongoye kaminuza ari ijisho ry'umugambo uri ku butegetsi aho kuba ijisho rya communauté universitaire. Umuri recteur d'université ni nk'umubyeyi warabonye umubyeyi ashobora gufata umwana wiwe akamushira mu ngorane nk'izo abategetsi bariko bagira ku banyeshuri.
Libera muvuze ko lecteur ari jisho rya
ibaza ko atamatohoza yabaye
uvuze ko lecteur Libera ni mushaka kugenda mutavuze ne mutasiguye neza murafite ivyemezo ko lecteur ari jisho ry'ubutegetsi atari jisho ry'abanyeshuri ari umuntu arongoye kaminuza
byo bintu byoroshye cyane. Nuzeye imbere yuko aba nuzeye lecteur de l'université du Burundi yari secrétaire permanent muri enseignement supérieur de recherche scientifique niwe yari président wa les états généraux de l'éducation jewe twaragiye en contact ndaterera ibyumviro ndamwereka ikibazo cha bourse ko bizotera ingorane
reka tubandanye abantu b'injabwenge libera kirazira kujuja abantu canke ufata abantu mu kivunge sivyo
harabaye inankete des questions qui ont été adressées kuri bamwe bamwe mugana échantillon n'abantu bari bitoreye ba bishura ibyo bashaka nashaka kuvuga rero ko pre-bourse byatsiriye muri nuze muri état généraux kuko abaruri bavuguruye imirumwe gusa nta nuze débat contradictoire yabaye muri les états généraux ni ibintu byari byateguwe kugira ibyari ya décret yo muri 2014 ije mu ngiro ni washaka bayihindure kuneza bibonyene bifuza
ego me leka
kugira ideni kugafashanyo kuko muri 2014 ni yari deni kwari kubaha mfashanyo baravya manuta
leka dabakanya ko gusozera mu mwe leka dutangurire kuri Lois Misago akamo motera abanyeshuri muri iki gihe akamo motera leta y'Urundi kuko ibintu ntibiterezwa kuguma bimeze uko bimeze hatezwa kuboneka inyishu kugira ngo ugwaruka ku Burundi eka nyigisho zo muri kaminuza zihambaye cyane kuri kazoza ku Burundi zibandanye akamo motera nakahe abanyeshuri eka na leta y'Urundi mukanyaga to umunota umwe
je na kazivuze kare akamo notera abanyeshuri nuko bo bitakukizi cyane cyane abo bana bo mu mwaka wa mbere bibuke yuko bene wabo bariko bariga hanyuma umwanya bata ntizogaruka leta nayo ibonye bari ku kivi ndazi neza yuko izoheza ikagira ibiganiro cyane cyane byo gusigura ingene iyo mingo yaje
emosiya ntahe namwe libera ntibashira kandi kamumotera abanyeshuri ekana kamumotera leta
kamumotera leta nuko borekura abanyeshuri bose bafunzwe nabo birukanywe bakabusubiza uburenganzira bwa bwo kwiga kuko bazize kubera basurukira abandi hanyuma abo bamaze kurekurwa nabo bafunzwe n'abanyurujwe bose bamaze kuboneka abanyeshuri bace basubira mu mashure hanyuma ariko rero haba ibiganiro birashe bakeneye abashinga ntahe Burundi bakenye bafashe kugira tutegure kazoza ku Burundi twuba ku Burundi butere imbere kibigihugu citeka
Mwushia na hee na mwe Richard Chiramunda kama motera impande zose nakahe ibintu bitezwa kuguma bimeze uko biri ugwaruka eka mu gihe ugwaruka gu Burundi rutariko ruriga mu gihe abigisha muri kaminuza batariko batanga inyigisho n'uruhombo rukomeye cyane rwose ku Burundi ubwo ruhombo rurangira gute Mwushia na hee Richard Chiramunda
ego cyo cyo nashaka kuvuga nuko nimba uno musi tiko turavuga ikibazo gihari uno musi muri kaminuza nuko je mbona ikibazo cha pre-bourse atari yo ngorane ahubwo hariho ibintu byari byateguwe kugira habakagume abanyepolitike bamwe bamwe bagerageze kubikoresha muri opposition no mu bindi bitarebeke igikomeye uno musi nuko icambere abanyeshuri la jeunesse burundaise yo kwima amatwi abo banyepolitike baba bari mu opposition cyankwe bari muri leta kugira bafate bikonsentre ku buzima bwabo baheza amashuri mu mutekano ivyo vya pre-bourse navyo ingene bigirizwa kuba nuko nimba hariho ibibazo nyamukuru batahejeje kwiga muri état généraux de l'éducation muri 2014 bagaruke bavyige bicarane abarezi ariyo ba professeur université bahamagare abanyeshuri basubire bige abo banyeshuri nabo bagerageze babike icyo shavuga toyi kugira leta n'abarezi babo babasigurire neza ivyo ari byo hama bose hamwe bicare bakuri icyo kibazo mu nzira kandi abakaminuza basubire bige ako kajagari kahere kuko nakare ntikanaboneka cyane niyo kariko karava utabonye yuko ari byo bintu nyene vya politique vyakorotsemo ahandi ho icyo kibazo ntacare gihari nibicare biga icyo kibazo basubiza abanyeshuri ni ishuri abarezi nabo baraje ko nabo nyene babahumurize babasigurire neza ivyo ari byo hama ibikorwa bibandanya muri kaminuza. Murakoze
Richard. Murakoze namwe Richard Kiramunda, ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatawe kugira ngo tuganire. Ndagushimiye nawe Professeur Libera ntibashira kandi watawe kanya kugira ngo tuganire. Ndagushimiye Dr. Aloyse Misago uko mwigoye mwari mufite inama ariko mwashoboye kuza muri kiganiro eka muranakirangije. Murakoze cyane gose. Turashimiye abanyamanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo. Turashimiye na ingenieur yadufashe mu gabwe ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya kiganiro. Turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.